radio indundi culture amakuru mu kirundi
iganiro vya radio indundi culture hakaze mu makuru twabateguriye avugwa kuri no mugoroba haya nayo toyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira harakoraniye mu gisagara ca Bujumbura inama yo kugwego rwa Afrika yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ugwaruka amahoro n'umutekano aho hagarutswe ko cane ku kibazo kijanye n'amahoro mu bihugu vya Afrika umugwi w'igihugu wigengujejwe ivyagateka kazi na muntu CNDH usaba ko abantu bapfunzwe bafise indwara zo mu mutwe bovanwa mu mabohero bakajanwa mu bigo bibafasha kwivuza nayo bushikiranganye mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu bohamagarira abakenyezi kudatinya kwijukira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro bivanye n'ivyo babuvuga ko kuri uyu wa kane niho hahimbazwa umunsi wahariwe igiti ku rwego rw'igihugu umunsi wahimbarijwe mu ntara ya Rumonge ivyahavugiwe twabiteguye murano makuru kandi ni mu kanya aya makuru mikomeye ashikirizwa na Jota Miratuzi Fadenje Mwinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari
Radio Indundi Culture
Nari mejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru harakoraniye inama yo kugwego rwa Afrika mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi inama yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ugwaruka amahoro n'umutekano Ezekiel Nibigira rongo ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati mu iterambere CAC yasavye ugwaruka guharanira amahoro buri munsi biciye mu bikorwa bituma ugwaruka rukorera hamwe atakwinubana yabasavye kandi kutikumira mu nzego zifata ingingo ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho iterambere PNUD yamenyesheje ko rizobandanya rishigikira imigambi y'iterambere y'urwaruka mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko intambara ziri mu bihugu vya Afrika zitegwa hanini n'ibihugu bitunze ku isi aho biharanira ubutunzi kama bwa Afrika ahagatanga akarorero ko muri Republika iharanira rusangi ya Kongo no mu bihugu byo mu karere ka Sahere ahakaba yasabye ugwaruka kuje imbere mu biganiro bizanira amahoro Afrika kuko arigo kazoza aka Afrika akaba ari ikoraniro rizorangira kuri uyu wa gatanu kurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asubigwamo mu kirundi na Jérôme Ndereyimana
Aujourd'hui presque toute l'Afrique est confrontée.
Uyu munsi Afrika nka yose iri mu ntambara ikomeye y'ivyiyumviro n'imigenderanire. Afrika irakenewe cyane kugira rero bafata ubutunzi bwayo. Ibihugu rutura birakokeza indwano bikadutera bikoresheje amayeri ku buryo tutabona ko ari byo. Ni muri ubwo buryo mubona indwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi bihugu byo mu karere ka Sahel bihanzwe n'ibitero by'intagondwa. Ariko amakungu harimo n'umwe bwa Afrika ntihagira ico bakora ngo batabare imigumuko y'abanyagihugu iraba mu bihugu twari tuzi ko bitekanye kuva kera hanyuma mu nyuma tugasanga amafaranga yaragenewe iterambere rya Afrika yatanzwe ahubwo kugira abahindura intwaro icuditse n'ibyo bihugu rutura turakeneye rero ko Afrika yaba mu mahoro ariko kandi Afrika itahura ibiriko biraba bijanye n'intambara y'ivyiyumviro na karere Nico gituma turi ngaha muri ikiganiro kugira turabire hamwe ukuntu twoza ibiri intambara muri Afrika mu kurwanya ikitera cyose.
Umugwi w'igihugu ujejwe ivyagateka kazi na muntu CNDH usaba ko abantu bapfunzwe bafise indwara zo mu mutwe bovanwa mu mabohero bakajanwa mu bigo bifasha be nabo bantu mu gihe kuri uyu wa kane hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazi na muntu mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa kane Martin Blaise Nyaboho arongoye CNDH yavuze ko ivyo biri mu bituma amabohero aguma yuzu y'abantu batari kuba bayarimwo Nyaboho anasaba ko huboneka amashure adakumirira cane cane ashobora korohereza n'abagwayi b'indwara zo kurukoba bita banyamwema tumukurikire
igenekerezo rya 10 kigarama amakungu yose arahimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka kazi na muntu tunanezerwa iyo tuyibutse yuko leta y'u Burundi yasinye aya masezerano kandi yubahiriza aya masezerano muhuza makungu bimugwa wacu rero CNDH urakengukira cyane nyine icubahiro umukuru w'igihugu ku mpera z'umwaka yamavyura umutima w'ikigongwe n'imbabazi maze akagirira ikigongwe abanyororo bamaze gukwiza ibisabwa Turamute ya kama mungwa yuanda anye kugira ngo tuone yuko mura ya mazu abantu babohe guamu abantu bobanda anye ya gusohoka bakababake kuko yu turabzubu ibitigiri vzabariyo bilare ngeye ubushobozi bwayo mazu abakira ya marare yero hariho bimwe bimwe bitadushi imisha harama dosye ubutungane ateba hariho abantu sanga barachiriwe imanza bakezwa hariho ugasanga babaye baragumayo iyindi minsi cyo gituma rero kwagomba gusaba leta ifata ingingo zishoboka mu kugira ngo aba bantu bashobore gutaha cyane cyane aba bantu usanga bagwaye mu mutwe aba barakwiye kuvanwa mu maprizo bakajanwa mu masantre bovurigwamo ikindi dusaba leta nuko yoraba ingene uburenganzira bw'aba bantu bafise ubumuga nk'aba bantu banyamwema ko bandanya gushiraho aya mashure bigamwo bose kwasanga amashure yabameze neza n'abafise ubumuga kanaka barigana kandi ukabona ko bimukira rimwe ni vyiza leta yo bibandanya
Ubushikiranganje mu vyo bujeje harimo amagara y'abantu buhamagarira abakenyezi kudatinya kwijukira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro muganga Emmanuel Nizigimana umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe kwegereza ubuvuzi abanyagihugu mu kiganiro n'abamenyesha makuru categuwe n'umugambi w'igihugu wajejwe vyirondokari janye n'amagara meza PNCR co kuri uyu wa kane yabeshuje abo babibaza ko gukoresha ubwo buryo ari kwica kiremwa muntu aha yibutsa ko kwica kiremwa muntu ivyo biba iyo umuntu yamaze kubaho ariko ko mu gukoresha uburyo atakibondo kiba kirabaho tumukurikire
kugira wice wice ikintu cabayeho ushobora kwica rero ikintu kitabayeho umuntu abaho ryari umuntu abaho iyo urubuto rw'umugore n'ubw'umugabo bihuye icyo twita fecondation mu rurimi rw'igifaransa aho niho umuntu ababaye uburyo gutandukanya imvyaro nabwo bubuza yuko iyo fecondation ibaho none mwumva umuntu ari ku buryo yoba ari karica yiciki kintu kitarabaho muze murabeshuza ibyo bihuha kuko hariho abantu benshi bareka kuja kuri ubwo buryo kubera bumvise yuko bo babishe bene gihugu bamenye inkuru y'imvaho umuntu ariko uburyo bwo gutandukanya imvyaro ntaba ari karica kuko ntiyokwica umuntu atarabaho ubwipfuza wese abuje ko kugira tugabanye umurindi wigwirirana rya abarundi ku mavuriro yose abegereye mato mato ngo buryo barabutanga ntihagire umuntu rero azogira icyitwazo ngo yarabuze ahakura uburyo butandukanye byaro
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguri yarabandanya ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ibidukikije buragabisha abanyagihugu bihaye ingendo yo guhonya ibidukikije harimo n'ibiti byashikirijwe kuri uyu wa kane mu ntara ya Burunga hahimbaza umunsi wahariwe igiti ku rwego rw'igihugu musitanteri wa komine Rumonge akaba yahamagariye abanyagihugu arongoye ko kuva kuri uyu wa gatanu boca babandanya gutera n'ibindi biti mu mugambi w'intara ya Burunga wo gukingira ibidukikije n'inkuru tubaza Claire Kankundiye
Ku mutumba wa Mutambara zone Gatete commune Rumonge ntara ya Burunga ni mu bumanuko bw'igihugu aho hariko hategwa ibiti by'ubwoko butandukanye mu matongo y'abanyagihugu hamwe na yegukira leta kuri uyu wa kane mu gihe Burundi bwariko buhimbaza umunsi mukuru wahariwe igiti ku rwego rw'igihugu urongoye commune Rumonge Augustin Minani mu ijambo ry'ikaze yashimiye abiyumviye guhimbariza uwo munsi mukuru muri iyo commune acahamagarira abanyagihugu arongoye ko kuva kuri uyu wa gatanu babwirizwa gusidukana niyonka kugira babandanye batera ibindi biti. Umuhanuzi wa Buramatari Etienne Bonihanku yewe yamenyesheje ko ari umugambi wateguwe niyo ntara kugira ibidukikije bikingigwe. Mugihe arabahonye ibidukikije nico giti kidasigaye inyuma, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Emmanuel Niyungeko yaraserukiye umushikiranganje muri ivyo birori, yatanguye yerekana akamaro k'ibidukikije mu buzima bw'abantu n'igituma ubwo bushikiranganje bwahisemwo komine Rumonge.
Amashamba afise akamaro kanini haba hano mu gihugu cacu eka no makungu. Igihugu kitagiramwo amashamba kirangwamo ubugaragwa, twovuga muri make ko ataruzima buharangwa. Uno mwaka w'2025 twashimye guhimbariza umunsi wahariwe igiti muri ino ntara nziza ya Burunga muri komine Rumonge. Kubera mu myaka iheze hagiye haribonekeza ihindagurika ry'ibihe ryatumye haba inkukura ku mitumba ihanamye, imyuzure y'amazi mu myonga bigatuma umwimbu ugabanuka, abantu n'ibintu bikononekara.
Emmanuel Niyungeko akaba yagabishije abanyagihugu ko bashobora guhanwa mu gihe inyifato y'uguhonya ibidukikije nk'ibiti batoye iheba, ariko nyabuna akaba yabahamagariye gukoresha ubundi buryo mu gukinjika canke kubaka amazu.
Icyo gituma duhamagariye abenegihugu kuva abantu n'iyo ngeso kuko iri mu bihonya ibiti amashamba n'ibinyabuzima byose biyabamo, tongera tunabagabisha ko uzofatwa azohanwa kisunza amategeko.
Nk'uko uwo muhanuzi abivuga, leta y'u Burundi ikabitera ibiti ikoresheje uburyo bwayo biri ku buringanire bwa hegitari 400,000 ku mwaka. Nayifadikanije n'abayifasha muri ico gisata hakaba hategwa ibiti biri ku buringanire bungana na hegitari 12,000 ku mwaka mu gihugu cose. Uwo munsi wahariwe igiti ukaba watanguye guhimbazwa mu mwaka w'1979.
Bamwe mu barimyi b'igitegwa c'umuceri barimira mu Kinwa numa zone Cabiza komine Mpandi ntara ya Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'imirima yabo yumye muri kino gihe bivuye ku mazi bakoresha mu kuvomera ava mu ruzi Kajeke yagabanutse. Abo barimyi basigura ko hashobora kwaduka inzara kuko atamwimbu biteze muri ririma. Basaba abajejwe igisata c'uburimyi gufasha kugira ngo haboneke amazi yo kuvomera imirima muri ico gice. Olivier Kwizera yakubitiye.
Aho barimyi barimira mu Kinwa numa berekana ko uyu munsi hari ikibazo kidasanzwe kuko amazi azanana mu ruzi Kajeke atakiboneka. Mu mirima twashoboye gushikamwo kandi yavomegwa n'ayo mazi, twasanze hari mirima atakirimo kuko atamazi bafise yo kuvomera ico gitegwa. Ahandi bashoboye gutera naho imirima yaho nimeze neza, mbere hari n'iyumye. Aba twavuganye basigura ko hari n'abamaze guheba kurima igitegwa cy'umuceri kubera ingorane y'amazi.
Kubera atamazi imiceri cyayumira mu matuta maze kuma rero biba bipfuye.
Ubuhonye n'imiceri abari ibagara hariho n'ibice bimwe bimwe iki gihe cyahora kigira imiceri akabombo. Mwakumva zuko amazi yagabanutse muri Kajeke byatumye uburimyi butihutirwa.
Bamwe barahebye, abo bari kubarahatera ibigori, abandi bari kubarahatera amatomate, abandi bari kubarahatera amapasteke n'amapavro.
Aha rero bagaruka ku kibazo cy'inzara gishobora kugariza imiryango yabo bafatiye ku mwimbu udashobora kuboneka muri ririmo.
Umukino umaze kubona umaze kumera nk'uko ata amazi umaze gukawuka nyine nta mwimbu tuba twiteze.
Mu miryango yacu urumva bica biba ingora, duca tugira inzara nyinshi, abantu rero bagaca basonza cyane.
Kugira iyo ngora ni here, abo barinye basaba ko abajeje igisata cy'ubumye ko bokwega amazi ava ku ruzi Mpandi byofasha kongereza uruzi Kajeke.
Dufashe nka Mpanda ugaca ngaha kwiranda rugakorokera muri Kajeke, urashobora gukwiragira ngaha muri Kinwa numa hama tugaca tuvomera.
Mwe bidufasha kugira turonke amazi.
Igice cya Kinwa numa kirimo umuceri kiri ku mutumba Cabiza zone Gihanga komine Mpandi ntara ya Bujumbura. Amakuru duhabwa n'abarimyi bahavuga ko itera ry'umuceri tangura muri munyonyo na yimbora rigakogwa kuva mu kwezi kwa gatatu. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko umwimbu zanana muri ico gice wasahiriza imijyango yo mu ntara ya Bujumbura.
Igitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi cerekana ko umugabari wategerezwa kuba umukuru w'umuryango umukenyezi wiwe akamwunganira bisunze inyungu z'umuryango muri bo kandi nta ukoresha amatungo y'umuryango batagiye inama ibyo biri mu ngingo z'ijana na mirongo ibiri na kabiri n'ijana na mirongo ibiri na gatandatu z'ico gitabo turiko turabashikiriza bimwe mu bikigize muri no misi amashirahamwe yishinze kurwanya amabafatiye ku gitsina mu Burundi banegura ko inyigisho zihabwa abitegurira kugira ubugeni zigenda zigabanywa inguvu ido nido ni kuri zo ngingo na Alice Ndayizeye
mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri na rimwe basigura ko abubakanye bategerezwa kubana iryo tegeko mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo ibiri na zibiri ririhaniza ko abubakanye badahemukiranira barafashanya umugabo niwe mukuru w'umuryango akabikora afashijwe n'umukenyezi wiwe ivyo vyose bakabikora bisunze ineza y'umuryango n'abana abavyeyi bateza kuronderera abana babo ivyo bakeneye shika abana bageze ku rugero bashobora kwironderera nk'uko vyerekanwa n'ingingo y'ijana na mirongo ibiri na gatatu iryo tegeko rirabuza kandi ko umwe mu bubakanye yigarurira canke akoresha amatungo y'umuryango naho yoba ashaka kuyakoresha ku bijanye n'abana basangiye ntarekurure kandi gutanga amafaranga kugira akoreshe ivyegukira umuryango ibifatwa ko vyegukira umuryango navyo igihe atakiza kibihinyuza nitongo ry'umuryango inzu babamwo canke itanga uburyo bwo kubamwo indimo zavuye mu bikorwa vyakorewe hamwe n'abubakanye ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'indwi nayo iha uburenganzira umwe mu bubakanye bwo gusaba uwo bubakanye guhagarika akazi akora igihe afise ivyemeza ko kabangamiye inyungu z'umuryango n'abana nayo ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'umunani yerekana ko igihe hari umwe atarangura ivyo ategerezwa mu muryango uwo bubakanye ashobora gusaba ingingo zofatwa ku nyungu z'umuryango nko guhagarika kubana cyangwa kutagira uburenganzira ku matungo y'umuryango mu makuru yacu yo hanyuma tuzobashikiriza ibijanye no guhanagura ubugeni
rakoze Alice Ndayizeye yatubwira ibijanye n'igitabo cy'ikigenga ingo n'imiryango Nanga turangirije aya makuru twabateguriye kugiye cy'isaha 12 n'iminota 35 ndabashimire mwebwe mwese mwarimo yatezabira ishimire na Kofi Olivier Rubira intware yamfashije mu hinga bw'ivyuma aya makuru mwari komeye yashikirizwa na Jotamira Tuzi mubandanye mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze